iri n'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2018. Kuri mikoro muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Nta gihugu na kimwe ku isi azoronka kidafite amategeko kandi adashobora kubahirizwa.
Uwo ni Terence Ntayiraje, icegera cy'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati, akaba kandi n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji mu Burundi, avuga ku kibazo cy'impunzi z'abarundi bapfungiwe mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye ikibazo cy'iyubahirizwa ry'itegeko agowa ku Rwanda yorohereza mu bisanzwe ibihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara gushorera ibidandazwa byabyo muri Amerika. N'inkuru yerekeye gusubira kwirukanwa ku nshuro ya kabiri muri Kenya k'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Miguna. Turayagaruka ko mu kanya gatoya. Jamara, reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys.
Waramutse Fidel. Tuyahere muyavugwa mu gihugu kibanyi. Abantu bashika kuri babiri biravugwa ko bishwe mu gitero cegekwa ku barwanyi b'abamayimayi cakozwe ku iyororero rya Perezida Joseph Kabila riri i Kabachi mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ivyo bikaba bishizwa na Gilbert Kambale, umukuru w'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike muri iyo ntara. Umuvugizi wa gisirikare muri ako karere, Kapitene Mark Hazukai, nawe nyene yemeje ico gitero ariko yirinda kuvuga ivyoba vyarononekaye. Ubutunzi bwa Perezida Joseph Kabila bumaze igihe buterwa ahandi bugasamburwa. Inyubako ya Kabila iri mu gisagara ca Musienene ku birometero 70 uva i Beni yaraturiwe ku munsi mukuru wa Noweli, kandi ivyo vyagirijwe abamayimayi. Iyindi nyubakwa yiwe yaratewe mu ntara ya Ituri mu buraruko bw'ico gihugu. Abarwanyi b'abamayimayi bahoze bari ku ruhande rwa leta ya RDC basavye kuva kera ko hatunganywa amatora, batifuza ko Perezida Joseph Kabila yobamwo. Abantu bashika umunani barimwo abasivile barishwe, abandi umunani barakomereka ku munsi wa kane ku mugoroba mu gitero cy'umwiyahuzi cakozwe ku bajejwe umutekano mu buseruko bwa Libya. Nk'uko amakuru ava mu baganga no mu bajejwe umutekano abivuga, General Fawzi al-Mansuri, umutegetsi wa gisirikare muri ako karere, yavuze ko umwiyahuzi yaturikije bomba ari mu modoka ku kirindiro cariko abasirikare bayoboka Marshal Haftar. Ni mu rwinjiriro rw'isagara ca Ajdabiya kiri ku birometero 840 mu buseruko bwa Tripoli. Abo basivile bafuye bariko baragenda n'amaguru barengana hafi yaho byabereye, nta muhari gushika ubu uravyitirira. Kigize igitero cya kabiri nk'ico mu kiringo kiri munsi y'ukwezi muri ako karere. Umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Sergei Lavrov yatangaje ko igihugu ciwe kizokwirukana abadiplomate 60 ba Leta Zunze z'Amerika, inyuma yaho Washington nayo itangarije ko yirukanye abadiplomate 60 mu ntumbero yo kwihora ingingo nk'iyo yafashwe na Amerika mu minsi iheze. Lavrov yatangaje ku munsi wa kane jo ko Uburusiya nabwo nyene buzokugara ibiro vya konsira vya Leta Zunze za Amerika biri mu gisagara ca St Petersburg aho nyene mu Burusiya. Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu 20 vyafashe ingingo yo kwirukana abadiplomate b'Uburusiya, inyuma yaho Moscow yagirijwe kugomba kwicisha ubumara mu Rusiya Sergei Skripal hamwe n'umukobwa wiwe mu ntango zo kukwezi mu gisagara cha Salzburg ni mu Bwongereza. Urusiya bwarahakanye ko atari bwo bwabikoze, buvuga ko byakozwe n'iperereza ry'Ubwongereza kugira bacafuze igihugu cy'Uburusiya. Abanyamerika bagiye kuva muri Siriya mu bihe vya vuba kuko umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu usa n'uwaneshejwe. Ayo n'amajambo yashikirijwe na Perezida Donald Trump ejo ku munsi wa kane igihe ari kashikiriza ijambo muri leta ya Ohio. Trump yagize ati, tuzova muri Siriya tuzotaha mu gihugu cacu aho twifuza kuba. Yongeye avuga ko vuba bagiye kwigarurira 100% by'uduce twose twari mu minwe y'abakora iterabwoba. Haya majambo ya Prezida Trump asana yavuguruza ayigeze kuvugwa n'uwahoze ari sekretere wa leta yiwe Rex Tillerson hagati mu kwezi kwa mbere. Tillerson yavuze ko Amerika yarungitse abasirikare bashika 2000 muri ako karere kandi bakazogumayo gushika umuhari wa leta ya Kiisilamu uneshejwe ubutakigaruka kandi bakazogumayo baraba inyifato igihugu cha Iran muri ako karere kandi bafashe no gukura Perezida Bashar al-Assad wa Syria ku butegetsi. Tillerson yavuze kandi ko ico gihe Amerika Tillerson yongeye kuvuga ati kandi Amerika ntizokora ikosha nk'iryakozwe muri kahise mu mwaka w'2011 aho bavuye muri Iraq hakiri kare bigatuma hacavuka Al-Qaeda nayo ikavamwo umuhari wa leta ya Kiisilamu. Mu gusozera igihugu cha Pakistan cyatangaje ko cyongeye kugerageza kurungika ikindi kigendajuru cha Misire mu kirere. Kigendajuru cyagurutse ibirometero 150 kandi kikamenyesha ko cyashimye uko vyagenze neza. Iyo misile yatewe iva mu bwato bugendera munsi y'amazi sumare nkuko byashikirijwe n'igisirikare cy'ico gihugu. Umuvugizi w'igisirikare cha Pakistan Major General Asif Gafore yavuze ko iyo misile yageragejwe mu kwishura ingendo y'agasotoro yakozwe n'igihugu kibanye cy'Ubuhindi. Pakistan cyatangaje ko guteza imbere programme ya nuclear atakindi bigamije atari kwereka Ubuhindi ko urugo rutitaha.
Urakoze ya Loïs kumakuru wejeje kudushikiriza. Muri kumwumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya makuru yo mu karere tuyahere kuyerekera Rwanda aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Rwanda iminsi 60 kugira gwisubire ko mu kubahiriza ibisabwa mu itegeko rya AGOA ryorohereza ibihugu bya Afrika munsi bugaragwa bwa Sahara gushorera ibidandazwa byavyo ku masoko yo muri Amerika. Iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko mu gihe cy'amezi abiri atarenga u Rwanda ruzahagarikwa mu masezerano y'ubufatanye mu bucuruzi azwi nka AGOA, American Growth and Opportunities Act. Aya ni amasezerano yorohereza ibihugu bikennye kugurisha ibicuruzwa byabyo bimwe na bimwe ku isoko rya Amerika bidasoze. Mu Rwanda, Ijwi rya Amerika rifitiye kopi yandikiye abakuru b'imitwe yombi y'Inteko Ishinga Amategeko. Perezida Trump avuga ko u Rwanda rukomeje gushyira amananiza ku bicuruzwa birimo imyambaro ituruka muri Amerika rutitaye ku mbaraga Amerika ikoresha mu gushakira umuti iki kibazo. Perezida Trump asanga u Rwanda rutagaragaza ubushake mu kuvanaho inzitizi ku bucuruzi n'ishoramari bya Amerika nk'uko bikubiye mu gika cy'104 cy'amasezerano ya AGOA. Icyakorera itangazo rivuga ko guhagarika by'agateganyo ibicuruzwa by'u Rwanda kuri iri soko ari byo bikwiye kurusha kuruvanamo Burundi byerekana umuhati wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda mu gukemura ibi bibazo. Perezida Trump avuga ko azakomeza kugenzura niba guverinoma y'u Rwanda itera intambwe iganisha ku kuvanaho inzitizi zose ku bucuruzi n'ishoramari bya Amerika hakurikijwe amasezerano ya AGOA no kureba ko icyemezo rwafatiwe cyarusunikira kubyubahiriza. Mu mwaka ushize Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko u Rwanda ruzakomeza gukumira caguwa nubwo Amerika yavugaga ko izavugurura amasezerano ya AGOA ku bihugu by'u Rwanda, Uganda na Tanzania. Icyo gihe yabwiye itangazamakuru ry'imbere mu gihugu ko bazahitamo guteza imbere inganda zikura imyenda aho kwemera ibisabwa n'amasezerano ya AGOA.
Iki ni icyemezo dukwiye gufata. Kubindeba, gufata iki cyemezo biroroshye, tuzihanganira ingaruka. Niyo bidusaba gufata icyemezo cy'ingora bahizi, haba hari uburyo. Ni bimwe mu byo yavuze akimara gutangaza ko aziyamamariza manda ya gatatu. Yaranavuze ati u Rwanda n'ibindi bihugu birebwa n'amasezerano ya AGOA bifite ibindi byo gukora birimo gushinga inganda zacu.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
yisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC Igipolisi cy'u Rwanda cyatangaje ko ku munsi wa gatatu cyataye mu mvuto abayobozi b'impunzi z'abarundi bashika kuri 33 izo mpunzi zahagaritswe zagirizwa kugumura abandi izo mpunzi zose niziherutse kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaba bivugwa ko zifise inyifato idasanzwe ishingiye ku idini Ni nkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiriwe ubusa ari Kigali mu Rwanda.
Itangazo rya Polisi y'u Rwanda rivuga ko kuri uyu wa gatatu itsinda rihuriyeho na Ministeri yita ku bibazo by'impunzi n'ibiza Midimari mu mpine, Ministeri y'ubuzima n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Bagiye mu nkambi z'impunzi z'abarundi gutanga ubufasha maze bamwe mu bayobozi b'izo mpunzi bagumura bagenzi babo babakangurira kwanga ubufasha n'itangazo rya polisi y'igihugu ikomeza ivuga ko batawe muri yombara wo mu nkambi z'agateganyo n'iyagashora mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda hafashwemo abarundi 31 mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iri mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi hafashwemo murundi umwe no mu nkambi y'agateganyo ya Muyira mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda naho afashwe mu murundi umwe iri tangazo rya polisi y'u Rwanda risoza rivuga ko kugeza ubu mu nkambi z'abarundi hari ituze twashatse kumenya byinshi byisumbuye kubikubiye muri iri tangazo rya polisi y'u Rwanda kuri ritabwa muri iyo mbiri ry'abarundi maze mpamagara umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPT Osibadege ntibyakunda ku butumwa bugufi twamwoherereje CP Badege yadusubije ko twatangaza ibikubiye mu itangazo rya polisi avugira ibirenzeho tukabibaza ministeri yita ku bibazo by'impunzi mu kiganiro ku murongo wa telefone na bwana Jean-Claude Rwahama directeur ushinzwe ibibazo by'impunzi muri ministeri yita ku mpunzi yemereye radijwi rya Amerika kwizo mpunzi z'abarundi 33 zatawe muri yombi koko yavuze ko impunzi zatawe muri yombi ari ziherutse guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifite imyemerere idasanzwe ishingiye ku idini bwana Rwahama nawe yabwijwe irya Amerika ku inzego zibishinzwe zirimo ministeri yita ku mpunzi zagiye gutanga ubufasha kuri izo mpunzi maze abayobozi b'izo mpunzi bahamagara bagenzi babo kwanga ubufasha namubajije kuri ubwo bufasha bari bagiye guha izo mpunzi z'abarundi
tumaze igihe tubaha ubufasha butandukanye nk'ubwo duha izindi mpunzi ubufasha bushingiye ku biribwa bushingiye kubarura kuko ntabwo watunga abantu batabaruye ariko cyane cyane gikomeye ni ukubakingira indwara nk'uko n'abandi baturage cyangwa n'izindi mpunzi ducumbikira zikingirwa kuko bavuye mu gihugu kindi umuntu wese winjiye mu gihugu hari ibiba bisabwa kugira ngo atabaye wenda yakwambukana indwara runaka ashobora no kwanduza abandi asanzwe ibyo rero barabyanze niyo mpamvu ngira ngo inzego z'umutekano ziriho zikurikirana ngo zimenye impamvu yabyo
none ko icyo bashingiraho cy'imyemerere ari ikintu gikomeye n'ibikomeza gutyo bizagenda bite
turacyaganira ntabwo nahita mvuga ngo nibikomeze gutyo bizagenda bite gusa nuko ibyo ari byose umuntu uri mu gihugu yaba ari umunyarwanda cyangwa umunyamahanga agomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza by'igihugu ibyo biri mu masezerano rwose mpuzamahanga igihe atabikoze ni ukuvuga ngo amategeko arakurikizwa ibyo byatangiye gushyirwa mu bikorwa
biravuga ko mu gihe bamwe batabwaga muri yombi humvikanye urusaku rwinshi mu nkambi ku barundi batabarizaga bagenzi babo basaba ko igipolisi cyabarekura gusa ngo ntawigeze akomerekera muri iyo migumuko bwana Jean-Claude Rwahama wita ku bibazo by'impunzi muri Midimari yatubwiye ko abatawe muri yombi bakekwaho kugumura abandi barundi b'impunzi bashobora kuzagezwa imbere y'ubutabera
birashoboka kurumva umuntu uriho wica amategeko y'igihugu turabizi ko turi mu gihugu kigendera ku mategeko ntawe ushobora kugonyanga amategeko y'igihugu noneho kinamucumbikiye nk'impunzi ibifite uburyo igomba kwitwara
mu minsi ishize ubwo yagiraga icyo avuga kuri izi mpunzi z'abarundi zavuye i Kongo Madame Louise Mushikiwabo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma yabwiye itangazamakuru ko imicungire y'izi mpunzi igoye
ikigaragara ni uko nta gihugu cyakwemera kuzana abantu taza baribo badashaka kwivuga badashaka kwiyandikisha badashaka kwivuza ibyo ntago byashoboka bivuga ko byatugora cyane nk'igihugu kuko inshingano zacu za mbere ni ukureba umutekano n'ubuzima bw'abanyarwanda ni ikibazo rero kitoroshye kidashobora kumvikana mu buryo bwihuta umuntu atabanje kureba neza ibibazo bihari.
Aba bagendera ku myemerere ya Zebia Ngendakumana bakomoka mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi. Bimwe mu byo batemera bishingiye ku myemerere yabo bivugwa ku idasanzwe harimo kubarurwa nk'impunzi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ntibarya kandi ibyo bikomoka mu nganda cyo kimwe nuko badapfa kwemera ubuvuzi ubwari bwo bwose. Kubafata amajwi n'amashusho ku itangazamakuru nabyo ngo ntibabyemera. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tukivuga kandi kuri iyi nkuru, impunzi z'Abarundi ziheruka guhungira mu Rwanda ziva muri Congo kubera kwanga kwandikwa biciye mu buryo bwa none, zisaba koroherezwa zigasubizwa mu gihugu cyazo canke zigatwagwa mu kindi gihugu. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe, umwe muri zo mpunzi Harushimana Bruce Christian yatanguye amubwira amakenga bafise ku ndongozi zabo zibiri batazi ko ziri mu bantu 33 igipolisi cy'u Rwanda cyemeza ko cahagaritse. Tubatega amatwi.
Ku munsi wa mbere uduserukira hamwe n'icegera ciwe barabatwaye bavuga yuko bagiye kubabaza gushika n'ubu ntibaragaruka, ntituvye babashize. Hari abo bari bafashe ku munsi w'ejo igihe abapolisi bariko bakubita impunzi, ariko abo mvuzi babiri bobo bafashe ku munsi wa mbere bagiye kwitaba ntibagarutse.
Uvuze ngo polisi yari kwikubita impunzi?
Yego, mu Bugesera mu kambi y'Igashora abapolisi benshi barinjiye, hanyuma bareza batangura gutandukanya impunzi, abavyeyi abana ukwabo babwira yuko bategereza kwiyandikisha ku buryo bwa none biometri, ariko barabibankira ati ntibikunda. Baraheza bafata abakuru muri bo bo muri iyo kambi y'Igashora barabatwara, hama abandi mu gihe bagiye kubabuza kubatwara baca bahukamo n'inkoni barabakubita.
Babakubita bavuga ko babahora iki?
Nabadukubita gusa mbatubwira icyo badohora, kandi nawe uri kurakubitwa ntiwaja kubaza ati badohora iki.
Uri mu bakubiswe?
Twese ndi mu bakubiswe, mugabo twese turi umwe. Byashikiye bamwe nanje bishobora kunshikira.
Hariho amakuru avuga yuko hari abo baba barakomeretse, ibyo nivyo bakomerekeye muri ico wita gukubitwa canke?
Yumva umuntu ariko aragukubita inkoni samavuta bariko aragusiga uraheze ugakomereka. Abakomeretse rero bakomeretse bariko barabakubita.
Abakomeretse mwiboneye bagera kuri bangahe?
Ntabo baharura vyabaye mu masaha y'inyuma ya saa sita. Ntiboshobora kubwira ngo n'abasaha ntibariya. Hariho n'ubukomere akavuga ati reka negeze ahubwo, ntibahave basubira kunkubita. Urumva ntitumenye igitigiri cabo, ariko ico mbona coco ubu bariko baratera akamitende.
Bari aho mw'ikambi nyene canke?
Bari mw'ikambi nyene aho igashora. Nabo batwaye rero bashobora kuba barakomeretse kubera barabakubise, ntituzi rero nabo ingene bamerewe.
Ubu uko ibintu biri, icuka cifashe gute?
No munsi haje abaserukira leta baratubaza kubera mu minsi iheruka twaranditse ikete dusaba yuko u Rwanda kubera amategeko yabo tubona tutayashobora. Turavuga tuti basi duhindira tuyadanyirize turabe igihugu co twakira. Hanyuma rero natwe tukabona yuko basa n'ababitwankiye, kavuga tuti mutureke basi twisubire mu gihugu cacu.
Leta yabishuye iki?
Leta yaduhaye impapuro kubera batwanditse ku buryo busanzwe arejitema Manuel bakwatwandika ku buryo budasanzwe, baraduha izo mpapuro ati irenga izo mpapuro turazibahaye, ibindi nabyo by'uko musaba ahandi muzoja tugiye kubishikanya imbere tuzobaha inyishu. Gushika ubu rero turarindiriye inyishu baduha.
Hari aho muvuga ati bukeye batwemereye ko tugenda turahava tuja muri ico gihugu?
Turasaba burya ku isi hariho abantu benshi burya ntihobura n'abatwemera, kubera naho twagiye turaca hose ibintu twagiye turabona ntihobura n'abatwemera. Turacabaza twumva.
Uravuze yuko mu vyo mutegekanya mwasa bavye hari uko mwopfuma musubizwa iwanyu mu gihugu cyo Burundi mwahunze kandi co bavuga babahoye n'ubu muracace manga bica bigenda gute muko meza muyobokaze byangenda kumana canke murataha muvuga ati nta kundi ko binaniranye reka dukora ivyo dusabwa n'igihugu cyo Burundi
twego dukomeza kwiyoboka imana ko imana yamuciye ko turamubaha ariko imana niyo tuyoboka kandi niyo dukurikira kandi tuzokwigira dutezuka ku kwemera kwacu banka bakunda kwemera kwacu basabwa kutwemera mu gihugu atari rwacu tuzaja kwemangira mu gihugu cyacu bizodushikirana by'inyuma tukabandanya kwemanga tuzokwigira tuyihakana kwemera kwacu ibyo ntibishoboka tuzabandanya tukwemanga tuzaja hose kwemera kwacu tudushobora kugutezuka ko navyo genda gute
ico mwavu ye muri Kongo musigura ko vyanse ko muhaguma nuko bari babategetse yuko mwiyandikisha mu buryo bwemewe kandi bukoreshwa na RCR muravuga muti tugende mu kindi gihugu ivyo bihugu byose uko vyakira impunzi ni kumwe zirandika n'ivyita kunda ko musubira mu Burundi cyo gihugu kindi mugiyemo akavuga ati mwiyandikishe muzobikora
nta narime nta narime ntibizokwigera bibaza kwigera twemera kwiyandikisha ku bwo bwana ariko biometri ibyo ntibizokwigera bibana gato ntizokwigera tuvyemera tuzobandanya dusaba ubuhungiro katwemeye kutwandikira ku buryo busanzwe tuzobandanya dusaba ubuhungiro iyo bidashoboka hose ariko tuzo kugera twenda na gato kwiyandikisha ku buryo bwa none biometri
byanse ko musubizwa iwanyu hakabura igihugu kibakira kamutemeye kwandikwa murabigira gute
cyo nibaza ko ibyo bitokwa ariko byanse nta kundi hakubandanya baduhotera ngaha nibatureke twisubire hari iwacu tuje guhambwa n'abacu twemange mu gihugu cyacu bareke kuduhotera hanze nkuba hari abana badafise ababyeyi babo bafunze irengero ryabo hako bibandanya biguma ko rero ibyo ntitushobora kubisabira ko n'ukuri
Zebia muvuga ko muyoboka muciye kuvyo barabwiwe wewe haragakuru mu mufise ko ababwira iki
none nako tuzima twugaranye n'amakuru yabo turi kumwe nta tumenya tuje kumenya n'amakuru yabo tutari kumwe ubona ko nawe nyine yatoteje kuva kera
mu muheruka ryaje
beshi tumuheruka n'ico kibanza gataracugara
Harushimana Boris Christian murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
namwe murakoze ndabashimiye
muri isanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tukirikore iki kibazo cy'impunzi z'abarundi zifungiwe mu gihugu cy'u Rwanda mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'icyegera cy'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu Burundi akaba kandi n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Terence Ndayiraje muri cyo kiganiro Terence Ndayiraje yahamagariye izo mpunzi gutahuka mu gihugu yamara ko zitegerezwa kubahiriza amategeko y'igihugu
kuko cyo yuko n'ukuri atangugu n'akindi kidafite amategeko n'anavuga yuko mu Rwanda bagiye naho rero cyitaha ari igihugu gifite amategeko kandi gikeneye kuyubahirizwa niba bona byatangiye gushika mbere bukeye bwaho niyo kuba mushikirangaje mushiki wabo ageze impunzi yabo jambo anavuga yuko basaba yuko abantu gusubiza amategeko y'igihugu baba barimo mu Rwanda rwabo barimo natwe icyo tuvuga tuti amahezo y'ibyanyu mu nzu nuko nabivuga mbere twebwe twamfitiriye kwakira bene wacu abari bose bahunze murangiye yuko nabo bivuga ngo ayikora mu Rwanda atari ukubesha kuko abantu bandoga n'ubutungane ari abantu 34 bagombye gucembagaza ubutegetsi cyangwa n'ibindi n'ubu akikora Rwanda hanyuma rero tuvuga tuti abari mu wacu niyo mu Rwanda baje bakahunze ndumva ko ari mahise ubuzima bakurikira ati hati yari hageze ibijyanye n'abantu bashimiye umutwe bakizera ibicanga iriya hanyuma n'ukuri tuyumvuganye nta gihugu na kimwe ku isi azoronka kidafite amategeko kandi azira kubahirizwa usanga biri ku mukere kase kandi turukombere hazo shigaho ndanga muntu kashira amaze kujya hongera mu Rwanda cyangwa kwiza cyangwa mu Tanzania arahandi nitabye mu cyiki naye ne kugira ngo umuntu azironge ni ngombwa ko aje banda gukoza ibintu bikubwo muri ibyo byuma kugira ngo azo asubire ibyo byo ko kwisi muri ibyo bintu n'ibiti twese kugira ngo bakira batahuka iwacu tubahaye ikaze ariko bado bahiza amategeko.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Muri Kenya umuyobozi mukuru w'igipolisi utwara igisata kijejwa binjira n'abasohoka hamwe n'umushikanganje w'intwaro yo hagati bahanishijwe igihano cy'ihadabu y'ibihumbi bibiri by'amadolari y'abanyamerika umwumwe ejo kuwa kane. Sentare y'ikirenga yafashe iyo ngingo inyuma yaho abashingwa manza b'umunyamategeko akaba n'umunyepolitike Miguna Miguna bitwariye bavuga ko abo bagabo batatu aribo bagize uruhara gukumangira kugaruka ku butaka bwa Kenya. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika eroje buri kaneza ari Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Kuri uyu wa kane Jojo Dunga umucamanza rukiko rw'ikirenga muri Kenya yahanishije ihadabu igihumbi amajana abiri angana n'ibihumbi bibiri by'amadolari y'abanyamerika abagabo batatu umwumwe. Nabo ni Fred Matiang umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, umuyobozi mukuru w'igipolisi Joseph Bonnet n'umukuru w'igisata kijejwa binjira n'abasohoka Kenya Gordon Kiharangwa bagirijwe kugira uruhara mu igumizwa rya Miguna Miguna ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta no kumwankira kugaruka ku butaka bwa Kenya. Uko ari batatu aba bagabo kuri uyu wa gatatu banse kwitaba urwo rukiko nk'uko bari babisabwe. Kuri uyu wa kane mu gatondo umucamanza Budunga yasubiye kubatumako ariko basubira kwanka kumvira. Inyuma y'umutagaci yafata ingingo.
Each of the first, second and third respondents are hereby penalized to pay a fine of Kenya shillings.
Umwe wese muri abo batatu ahanishijwe ihadabu ry'ibihumbi amajana abiri by'amashiringi azokurwa ku mishahara yabo y'uko kwezi kuza. Uru rukiko rugiye kurungikira ingingo rwafashe abakoresha babo.
Their respective employers.
Urunani rw'abashingwa manza bo muri Kenya LSK narwo kuri uyu wa gatatu mu kiganiro rwahamenyesha makuru rwiyamirije inyifato ya leta yo gusuzugura ingingo za sentare. Hari nyuma yaho bimenyekaniye ko Miguna Miguna yasubiye kurungikwa ku nguvu Dubai inyuma yo kwankirwa kwinjira ku butaka bwa Kenya ku munsi wa mbere havuye muri Canada, iyo naho nyene yari yarungitswe ku nguvu mu ntango z'ukwezi kwa kabiri. Hari ya Kigali ni cyegera cy'umukuru wa LSK.
In terms of revocation of citizenship,
mu bijyanye n'ubwenegihugu, ikigabane cya mbere cy'itegeko rigenga binjira n'abasohoka Kenya n'ingo n'imiryango gifatiye ku ngingo ya 17 y'ibwirizwa nshingiro kiratomora ko atamuvuka gihugu ashobora kwa ku bwenegihugu. Umucamanza Udunga nawashimangira ko amategeko yahonyanzwe n'abari bajejwe kuyahagararira.
In this case, it's clear that the respondents are the ones in charge of security in this country. They are, in effect, in charge.
Muri urubanza biraboneka ko abegwa ari bo bajejwe guhagararira umutekano muri iki gihugu, nibo bashyira mu ngiro imitahe y'abahagarikwa. Barerekanye ko basuzugura ubutungane ingingo z'uru rukiko. Nubwo abanyagihugu bohagaruka bakabifatira, ntawo bafunga kubera igihagararo cyabo. Nimba bashobora kutumvira ingingo za sentataco binona, simbona ingene aho bakoresha bo bashyira mu gasho kubaha imitahe nubwo bafatwa n'abanyagihugu. Kuri uyu wa kane Miguna Miguna yanditse avuga ko ku munsi wa mbere aho yari afungiwe icamaso mu kazu ka surwumwe ku kibuga cy'indege Nairobi hinjiye abantu 50 bayobowe n'umugabo yambaye umwambaro w'igipolisi cya Somalia, maze bane muri bo bamutera inshinge umubiri wose gushika tubwenge asubira kwikangura mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kane. Miguna Miguna avuga ko yanse kuva ku kibuga cy'indege Dubai gushika garukanywe muri Kenya kuko kubwiwe atabwiyene gihugu ashobora kwakwa afite abavyeyi bompi baba Kenya kandi ari naho yavuki. Uwo mugabo avuga ko yera ariko kwicaha ciwe yemera ari kuba yararahije Raila Odinga nk'umukuru w'igihugu w'abanyagihugu ku itariki ya 30 ukwezi kwa mbere uyu mwaka, ivyo yemanga nk'ubuhizi bwo gukura igihugu mu buja asigura ko cashizwemwo n'intwaro yiti y'agacinyizo ya Perezida Uhuru Kenyatta n'icegera ciwe William Ruto. Mbere yasubiye guhamagarira abanyakenya n'abagize umuhari we wa NRM kwitegurira guhangana n'ubutegetsi. Na hari soma mbike wiwe Raila Odinga aherutse gusinya amasezerano na Perezida Kenyatta yo kudasubira gusotorana nta kintu na kimwe aravuga ku bijanye n'ibiriko bishikira Miguna Miguna. Eroje buri kaneza Nairobi Ijwi rya Amerika.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiya. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.